girahuba ubahwe
hariha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kugira nyangwa abantu bumvirize ko ndivyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisaa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba ndabahaye mwiriwe ndabifuriza na Noeli nziza aho muherereye hose nkuko musanzwe mubimenyereye rero buri munsi uwa gatandatu nk'ayamango n'umwanya w'ikiganiro Girahuba ubahwe gisanzwe kiwaganira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi aho zizo hose mu gihugu
Girahuba ubahwe
Uyu munsi rero mu kiganiro cacu tutwa twakubitiye mu muji w'intara ya Muhanga igihugu cy'u Rwanda aho naho ni hasanzwe hari hafi ingo zigera kuri 50 zirimo barundi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 benshi muri bo bakaba bahurikiye mu gikorwa cyo gufashanya babifashijwe n'udufaranga bashira hamwe buri kwezi muco biseke sociale dufatane mu nda aho twagera rero mu muji wa Muhanga hari gihe cisaha 5 n'igice z'umuhanga mone ho twashika neza na neza mu murenge wa Nyamabuye akagari ka Gahogo umudugudu wa Rutenga tukiyagera twasanze abanywanyi biyo ke sociale dufatane mu nda bagiye gukeza umwe muri bo yaramaze iminsi ne yungutse kibondo bakaba bagiye bitwaje nakabahasha babugeneye kubera ico kibondo Imana yamuronkeje Anyese Kizimana n'umufaso narongwe iyo sanduku yo gufashanya akaba yahunze mu mwaka w'2016 haratubwira uko biyumviriye kuyishinga
twebwe kugira tuyigire aharigeze kuba umwe muri twebwe yigeze kugira ikibazo mu bitaro turagerageza guterateranya kugira ngo asohoke ibitaro hanyuma niho twaca twiyumvira tutsi tugira akantu kaduhuza ababishoboye ababyifuza atagahato dusha turagira ababyifuza turatanga igihumbi ku kwezi kuva muri 2018 ubu tutugira tugire anniversaire ya kabiri iyo ari umuntu yagize ubugeni ariaga aka envelope tumugenera kugira ngo tumuterere kavuye mu gasanduku
mukaba muri abanywanyi bangahe ba ke sociale
gushika ubutura abanywanyi 13 mu bisanzwe iminsi yose ukwezi guhetse turahura ari n'agafanta tugafise tugahurira mu muryango tukagenderanira hama tukavugiraho ivyerekeye kese ariko amezi atatu aheze turagira inama ya komite tugaheza tukarabanye n'ibintu byifashe ari bibazo iyo ari ikintu gikomeye naho urumva dusha dusaba ko tusaba inama yihuta kugira ngo twige ikintu cihuta
mbega ugereranje kuraba ba ikese se tangura naho yabakuye mbega uhumbira itandukanezo
muri ikese icyo yadufashije turamaze gusohora abagira ubukwe turamaze gufasha abagize ibyago bitandukanye bijaniwe n'amategeko ko biharuye twarashobye kubashikako ikimenyamenyo urabona ko musanze tuvuye ku gutanga inyibarutso y'umuvyeyi ni kimenyamenya ko ayo ntitwari kuyakura mu mufuko ntitwari guterateranya ariko bitabuza ko no kuza kumuramutsa tuzoza ariko icihu kugobo ku muntu hajya hakiri kare mu biba bikimuremereye
iyo habaye ikibazo kibarengeye canke cumwe mu mpunzi batari kumwe muri ke sociale bariyungunga bagakora kutwo bafise bakamuterera. Ikindi kandi ngo nuko basangira umunsi mukuru wo gusozera umwaka bari kumwe n'imiryango yabo uko mwakotaje.
Urabona nk'impunzi nyene iyo duhuye n'ikibazo tutashobora gukemura twebwe nka turafise groupe tuyagirako. Iyo hari umuntu afite ikibazo baravyandika muri WhatsApp tugasha duterateranya ikimwe cyo no kugira waraje kuraba urubanza rubereye ino tubamwo base bukwe baramukazi impande zose tukazuzuza pe. Icyo ni ikintu nabonye ngaha iwacu imuhanga tuboba tunarusha n'abandi. Urumva iyi bahasha ni abari muri caisse sociale ariko abandi batari muri caisse sociale dusha twikora ku mufuko mwagaterera icyo afise nkaje nkunda kubyina rubukwe ndabaterera gahubwo kandi kumba nabo dusha ndabaterera ariko ndatanga amaboko umuntu wese turabikora pe. Yego, hanyuma muri iyo caisse twabonye kandi ko hageze umwaka uheze bijye byo kugira urubanza mu muryango bigoye duca turaba tukaongereza ko makeye tugakura ko dukeye nimba atabantu twafashije tugaca tuja hamwe tukagira umunsi mukuru mu bitariki imwe tukaba dufite urubanza rukomeye duhuriraho n'imiryango yacu umunsi nta uteka mu rugo tukongera ko n'ayandi birumvikana kuko kese yacu ni ntoyi nuhanura abandi batarabigira sitegeko ngo babe benshi ariko bagire utugwi tubahuza. Hanyuma nibagera kugira utugwi tubahuza hakugira igihe haba kese ibahuza bose niyo babaye benshi baragora gushimisha pe ariko babe bake ariko bari hamwe no batera kama ko nabo boje hamwe bakagira akantu kabahuza
kuja hamwe nk'abarundi hari ico wibaza vyo babifasha mu buzima bwa mpunzi bwa misi yose.
Biragifasha nyene kuko iyo duhuriye hamwe umwe araguha amakuru y'iwacu ndakayazana n'ibyo utamenye ukabimenyera uko biri kose twamatuhuzwa n'ivyo kuko duhuye ntituri ico tuyagacerekeye igihugu cacu. Ivyo birumvikana nta politike tuba turiko turagira ariko tukamenya ibibe iwacu kavuga tugashikiriza n'ivyiyumviro ko dusaba amahoro.
Bukuru Menedora niwe mukenyezi twasanze bagiye kwibarutsa arashima ko na baramuserutse ko kuko ngo ntiyari abiteze muri iyi minsi ya mbere ari mu kiriri.
Nabakiriye neza cyane nabavukanye banje baje kunyibarutsa meruka kuronka mu bebe araheze nka 4 jours ubwo ni byishimo ntangere dufitse mu rugo rwacu.
Bizaba ari wabiteguriye?
Oya, bangiriye surprise ntavyo narinzi.
Mbega nakaye kamaro usanze ko kuba muri caisse sociale?
Yo ni vyiza cane, ica mbere bituma mwegerana n'abandi ukabona ko uri kumwe n'abandi mukaganira, turagira amahankontre kenshi tukavugana ku buzima bwacu, tukavugana ku bitugoye, mu munezero, mu mubabaro, hose turafadikanya tukaba turi kumwe, tukama umwe wese akabazi ingorane z'uwundi. Kese sosiyali itaraza ntabwo byari bimeze neza, ntabwo umuntu ntiyarazi ngo naka abaha, ntiwaruzi ngo hari umurundi yahunze, ntiwaruzi ko hari umurundi agwaye, ntavyo wamenye. Ariko ubu umwe wese apfa kugira ikibazo tuba twabimenye, tuba twakomunikanye twese. Par exemple, urabona nk'ubu ko baje kunyibarutsa navyaye, urabona baranzaniye akamverope, nanje kazogira ico kamfashije, shobora kugura n'igikopo c'amata c'umwana, nanje nkishima nkagurira abana fantejo kuri Noel. Ni nziza cane, kese ni nziza, notumira n'umuntu wese atarayijamwo aze kabisa.
Iki kiganiro girahuba wawe kirabandanya nizigima na Jean Marie ni umushinga nawe wa mufaso yibarutse nawe arashima cyane ko uwo muco bakiufise no mu buzima bwabo bwo mu buhungiro kubera ko ari umuco wo kuvana kera cyane mu Barundi agashema nuko bafatanye mu nda muri uwo muji w'umuhanga
bizi mu Burundi hari umuco yo kuhuye n'ibibi canke n'ivyiza abantu baguserukako ariko rero nta kintu kiryoshe kimwe muri izo kigushikiye abantu bakaguserukako rero jewe vraiment ntumva nezerewe cyane sinumva nuko nubivuga kandi banankure na n'igitangaza na ntazo nari niteguriye nariko ndategura cyo gufasha umubyeyi murabizi umubyeyi aba yibarutse arasonza gato hato na hato mugabo ndanezerewe sinzi uko nubivuga ni ukuvuga ngo umuco nturatakara nubwo turi mu mahanga umuco twaragumanye turarabana harimo n'abagira ibindi byiza ubugeni gukosha abana babo tubicamo twese kiretse wabuze umwanya kandi nuhuye n'ibyago nawe nibaza yuko n'ibintu zimuratse ko byama bibaho tucayo no kuvuga ngo nibaza nkaho twari turi nsi kenshi umuntu aba yahunganye n'umuryango wiwe umuryango munini wagutse kuronka rera abantu baguseruka ko mu bihe nk'ivyo biraryoshe cyane kandi biduhitsigiro kwivyo ari byose niyo zoteba umuco n'ijambo ryacu turacarizigamye turacari bungabunze nabinezererewe cyane sinumva uko nabivuga ikitavuzo cyo n'umudamu wanje baca umugani ngo nyamwigenda ko ntari miri mpeshe kandi umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba rero nibaza yuko muraboneka igihe abantu benshi kumburiye ataba nk'ayo makese iyo yitwana neza ngo yitwa dufatane mu nda abantu benshi bari kugwara n'akabonge mugabo uyubonye umurundi mwene wanyu yakuserutse ko umubonamwo wawe undi muri muna wawe cyangwa wawe undi mukuru wawe uno mwami yaratiye urushinge nibaza ko atamuntu umwe ashobora kubaho wenyine umuntu kubaho ni sosiyete kubaho no kuba mu muri kominote no gusangira n'abandi
mu gusozera kino kiganiro Etienne n'umushinga nawe serukira impunzi aho imuhanga barashima ko abarongoye babanya kanavuga ko basenyera ku mugozi umwe kandi bafite imigambi myinshi yoshobora kubateza imbere harimo n'uwa vuba wo kurihira amashuri bamwe mu bana bantaho nikora baraho imuhanga
nimaze ko kuba kajyo kiza kugira ngo baje hamwe ntibabibonye ne kubijo urabona ko turi nkewe hano ariko sema ko dufite umugambi mwiza kugira ngo turakuntu twokora tukitwishikira hagati yacu mu Burundi bari ngai muhanga niyo mpamvu rero bishobotse yari ejo bundi hariho indi mishinga ihari nk'inyama sosiyete twagiye turagira nk'aho kugira ngo dushikiranire hagati yacu niyo mpamvu rero kenshi uno munsi twashyitse hano kurawe umubyeyi kandi n'ibindi byose turabitegura bya vuba ariho no kwigisha ibigenzi abanyeshuri kigeri bazo yuko rero ku migambi twamaze gufata twamaze kubarura abana bose bita kubara abana b'abavirabe kurusha abandi bataronka ubwo buryo kwiye ngo barabe ukuntu biga bizobafasha mu kwezi kwa mbere batangwa amashuri baramaze kubitwemerera tubaza yuko mu minsi iza amadani twamaze kuyatanga nibaza yuko hari icyo rije ubundi bizogenda neza yego
duce dusozereje ikiganiro cacu kugira aho bawahwe cyo kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kinore ni je na kibateguriye ndongera ndakibashikiriza fashijwe na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma mu dusozere tubikandi tubifuriza Noel nziza aho muri hose n'imiryango yanyu
girahubahwe
hariho amaradiyo abantu baba batanguye kumva ko ajya amaradiyo yugawe bace batangura kubona bati kuva uno munsi rero ko kubuga ya maradio kuzi nyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
girahuba ubahwe
girahuba ubahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.